Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'Abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakire mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Dabaye mwiriwe camwe aramutse bivanye na muherereye mu mpande zine z'isi inshuti bakunzi ibikiganiro yaga mutwumviriza kuri FM no kuri rubuga ngurukana bumenyi rwacu westatu akaburongo ngea akaburongo info jyewe nakibashikiriza nitwa Aimable Kavunja Paul. Duhere Uvira harapimwe abantu 252 bafise uburwayi bw'amaso mu gisagara ca Uvira kuri 27 gitogoto bakaba barongejwe amirori yanwe mutuvura uburwayi bwo kutabona neza bakaba bayarongejwe n'ishyirahamwe ry'abagira neza bo mu kibano bita Saidi Ajirani yako biciye mu ishyirahamwe Fondation Panzi rifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ishyirahamwe mpuzamakungu Help Your Next ry'Abanyedanimark. Rusenda ishiramwe pamere jaje ubufungo kwa komunzi zo kwisi yose ryaratanze kuri wa gatatu kiganiro cyo gwanana ijambo hagati yajyo n'impunzi z'Abarundi zo mu ikambi ya Rusenda. Uko gwanana ijambo kwari gushingiye ku kwakira ivyumviro bitandukanye biva mu munzi kubijanye nuko boronswa ibifungurwa biciye mu ikarata bita scope mu kino funofo canke bigaca mu mapuro bita kupo canke mu buhinga bw'ituma tuma nawe mpesa ari bwo bwa telefone ngendanwa. Idone Marisha Rireni ni nazwe
kuva mu kwezi kwa mukaka umwaka wa 2017 impunzi z'Abarundi zo mu ikambi ya Rusenda zironswe ibifungurwa hakoreshejwe uburyo bw'udukarata buzwi ku izina rya carte scope mu kinyamazuru. Ishyirahamwe PAM rimaze gutora utunenga ubwo buryo ryasabye impunzi kugira icyo zivuze ku cifuzo ryaryo ryo gusubiriza utwo dukarata n'amafaranga abona babicishije ku buryo bwa M-Pesa hamize impunzi zikimenya uko zisuma mu masoko atandukanye. Impunzi z'Abarundi nizihuriza kuri icyo cifuzo cya PAM, benshi bashigikiye ko PAM yobanosa amafaranga bakimenya kuko byo ganira kunguko kanini yako gusubira kubaho mu buzima nkuko bari babayeho mu gihugu cyabo. Ubundi mugwi uri kurushi ubona ko guhabwa amafaranga byo byuri njyani mu miryango
twebwe ku Rwanda rwacu turashigikira cyane yuko twohindurirwa tukahabwa amakashi mugabo iyo bijya hose bahindura bagumiza ijya kujya twaradupokera igikomeye nuko batwongera kuko bijya baduhereza ari yungunganya kamenyera ubuzima busanzwe kubera kuko nti twavutse duhabwa ibifungurwa kandi guhabwa ibifungurwa by'ukuri birerekana bitugumizamwo cacu ibiro cuko turi munsi.
Ubwo buryo bushasha pamwe yipfuza kuzana bwaragenze neza kubwo iryo shirahamwe mu ikambi impunzi zo mu gihugu cha Centrafrique zegeranirijwe mu ntara ya Bangui y'ubumanuko, ariko nkuko kamunani mugabo n'undi kamunanira igerageza rya hasere ryo kurihira amafaranga y'ishure abanyeshuri b'impunzi z'Abarundi zo muri site ya Murongwe ntijyagenze neza kuko abayahawe bayacishije ku wepfo ntibayakoresha icyo yagenewe.
Turangirize yaga yacu mu site ya Murongwe ishyirahamwe aseri ryararungise mu site ya Murongwe umugwi w'abahinga mu kwiweza ibyaranguwe bava i Geneve bakaba bagiye kwiweza ibyagenze neza n'ibyagenze nabi mu mugambi wo gutanga ibifungurwa ku mpunzi biciye ku buryo bw'ituma tuma naho bita M-Pesa ibintu munani bitagenda neza akaba ari ibyo impunzi z'Abarundi zashikirije abo bahinga. Dutega amatwi izo mpunzi z'Abarundi kuri mikro ya Edouard Nzambimana.
Mahera baducishije amakarte simu ya pampe yo gusuma bakazaducishije amakarte simu ya N-Pesa tukaza tuza gusuma muyo twikuriye he mu makarte simu ya N-Pesa ubugombye kubika kibikira ubugombye gusuma agasuma akudabuka tinja gusumira ku isoko mu wese agasumira aho yumva gizente akeneye aho umurongo wose wa N-Pesa ahuri ibiro aho biri aho geze bona kare biro bya N-Pesa niho biduriza amafaranga yawe.
None wosaba iki ababijeje bya M-Pesa na ba Vodacom ndetse n'abandi?
Icyo no basaba ko boza baratuvunjira nkuko bitegekanijwe batuvunjira amahera uko yatwaye kubashangeri bajya ba N-Pesa nabo bakaguha amafaranga yawe akwiye.
Turashima kuba Vodacom yaduhaye kati simu tukarankuje bwo kwica M-Pesa tukaba twosaba Vodacom ko dukorera ingufu ikadutunganyiza amakati simu yacu agakora neza kugira ngo nahaseri bujya buryo izitunganya kuri ya kati simu ya M-Pesa butworohere gukuranya. Turashima haseri tubona ko uburyo bwose duha idufashije ubice muri ya kati simu ya M-Pesa kuko ari bwo buryo tubona bworoshye.
Nosozereye ikiganiro cacu cuno munsi mwagiteguriwe na Serge Bisimwa yaragarariwe na Jacques Kaora nayo kuri mikro ya Rijowe Mabre Kavunja Paul mugiraho muba mwubahwe.